intererano no y'ugwaruka mu gusubira kubaka igihugu kirangwamwo amahoro n'umutekano ku barundi bose.
Gwaruka, wa muri mu Burundi canke mu mahanga, urafise ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawe. Radio Inzamba iraguha kanya kugira ngo utange intererano yawe.
Ni mu kiganiro dafise ijambo.
Misango y'ikiganiro ndafise ijambo ikaze mwese uno musi kubagishimikira kubijanye n'ingene abagize umugwi CVR ujejwe kuvugana ukuri no kunywanisha abarundi batowe bagasubira kongegwa ikindi kiringo cy'imyaka 4. Ikiganiro mushikirizwa na Eddie Claude Ninazwe.
Ndafise ijambo.
Itariki indwi uku kwezi inama nshingamateka yaratoye abagize umugwi CVR, uwo mugwi ukaba waruhejeje ikiringo cawo cy'imyaka 4 kuko cari cyatanguye mu mwaka wa 2018. Abatowe ni 13, ahanini nabahora bawurimwo uhereye kuri Pierre Claver Ndayicariye awurongoye. Ayo matora ntiyumvikanywe ko n'abashingamateka bose kuko abatowe muri SNL bashimye kutayitaba, bakavuga ko babonye tunenge mubashizwe imbere ngo bitoze kubwa SNL nabazanywe n'umugambwe CNDD-FDD. Ibindi tubyumvirize muri inkuru ya Karine Dusabe.
Mu bakomiseri 13 batowe harimwo indwi b'abahutu, batanu b'abatutsi n'umwe w'umutwa. Pierre Claver Ndayicariye yararongoye umugwi uhejeje ikiringo, niwe atwara uwo mugwi. Mu kiringo yaramaze arongoye Sever yahahora, hari aberekanye ko igikorwa c'uwo mugwi citayeho cane ivyashikiye ubwoko bumwe. Umugwi w'abashingamateka w'umugambwe SNL bari basohotse ayo matora agira be. Imbere y'uko abashingamateka batangura gutora, umukuru w'inama nshingamateka akoresheje imvugo y'agahemo yamagaye abashingamateka ba SNL kwinjira gutora, naho atatomoye neza abo avuga abari bo.
Kumbure hari n'abandi bashobora kudicaye hanze, nabone turabatumiye baze, ntibatinye turabatumiye baze, ariko naho nukutaza nayo ni demokrasi.
Agatogwasa arongoye umugambwe SNL ariyamiriza ingene abagize CVR bashasha batowe, arasigura icatumye abashingamateka baturuka muri uwo mugambwe basohoka.
Kugira ngo uhuze abarundi nuko nawe nyine wabuhuriwemo n'abarundi bava mu bice by'ubuzima bw'igihugu butandukanye, tukabona rero ko umenga ni umugwi bagomba kugira umugwi w'umugambwe gusumba kugira umugwi w'igihugu. Uko ubaye ari umugwi w'umugambwe, ivyo koko byose intambuko ku yindi uba wakumvikana ku bagize inama nshingamateka. Mugabona babwira yuko nko ku mugwi witwa ko wari ujejwe kwakira amadosiye no kuyasuzuma bashyizemo umushingamateka umwe wenyine w'umusenyeri.
Tubibutse ko umugwi CVR utegekanijwe mu masezerano ya Arusha y'amahoro.
Ugwaruka muri kino kiganiro ruratubwira icyo ruvuga kuri ibyo byabaye mu itorwa ry'abagize umugwi CVR wongewe ikindi kiringo. Ni nyuma ya kano karirimbo. Ijambo rya mbere ni rya Scott ari mu Burundi, ati igikorwa cya CVR ni igikorwa gihambaye kubwiwe ishyirwaho ry'abawugize ryari rikwiye kwitonderwa rigakorwa neza.
Furaje ujya mugwi ingene wagiyeho, nitwovuga yuko wagiyeho neza kuko ni umugwi ukora ibintu bitegerezwa kuzoca byandikwa muri kahise k'Uburundi, n'abana bose bazokwaruka bamenye ibyabaye mu Burundi. Mu gihe rero uwo mugwi bazi neza ko ari umugwi utegerezwa kuba urimwo abantu bategerezwa kuba bava mu mihingo yose bagaserukira imigwi yose mu Burundi, kugira ngo noneho niyo batangura kwandika ku kahise ntihagire abantu bazokwidoga bavuga bati kahise kanditswe hariho abantu bakomerewe. Ikintu nagomba guca ndongera mvuga ni uko ngaha mu Burundi ibintu byose bamaze kubikora, kuko turiko turaraba umenga umugambo uri ku butegetsi niwo ucuvamo abantu bose b'ubwenge. Nk'ujya mu gwi ngenga kwa mugi wanjye bari gushyiramo abantu badahagaze no mu bintu bya politiki, ariko uno munsi bamaze kuwugira umugwi wa politiki. Hanyuma ku kijyanye na co n'ukungene abashingamateka b'umugambo SNL basohotse, twaragerageje turabikwikira tumba n'impamvu zatumye basohoka. Basohotse kubera babona yuko abanywanyi babo batagiyemo. Ariko rero ugatanongera nkagwangagaruka. Mu bisanzwe ngaha mu Burundi hariho abantu batagikora politike. Mu bisanzwe umunye politike w'ukuri ni umuntu ategereza kuvuga ati "Je mpagarariye ineza y'Abarundi." Sindiko ndondera amafaranga nicyo kagiriza mu mufuko wanje gusa. Rero icyo naroma kuvuga ku mugambi SNL. Igihe wagenda ukaja mu matora, amatora ya 2015, ntiyari kuja ku muntu amashinga amateka, azi neza ko atajamba azoba afise kandi agiye guserukira abanyagihugu. Ngira ngo nawe nyine aradiye ko n'abanywanyi biriwe, birirwa barabafata, babafunga bafungira ubusa, kandi n'ukwishwa bakifu, abandi bafungiye mu munyororo, kandi azi ko atakintu na kimwe ashoboye kuvuga. Uko bagize nawe nyine, nawe niko yari kubigira turamuzi. None jo bune ni twabyumvise ko mu mugambi wiwe bavuza bo muri yara yaratanze umugore wiwe. None no kuvuga yuko mu banywanyi bose mu bagore bose bariho umugore wari we yari kuruza imbere biboneka ko nawe habaye dictateur.
Scott asaba abagwanya ikumigwa gukorera hamwe kugira ibyo basaba byumvigwe.
Cyane abona gukebura rero mu Burundi cyane cyane ubaruka burya akoza gukora ikintu atashobora gushikako wafumukireka. Bajya bashimbandi babo muri opozisiyo bari hanze uno munsi baragize senarede kugira honye nisambuke nuko bagiye bose bararyana bakabura kugishira inguvu hamwe burya naho byokwanka byo kuvuma byanka mugabo bagiye hamwe bakarika gusura gusambagurana hagati yabo bose boja hamwe bagasengera ku mugozi umwe niho n'ibyumviro byabo kumbure byoshobora kumvugwa no mu makungu. Kuko none tugarutse abamenyesha makuru kubereka abamenyesha makuru bashobora kujyamo bakagira sinergie de media ukumva neza yuko ibyumviro byabo byose bishyize fondement kubera iki iyo abantu banga umuntu akora nabi bategereza kuja hamwe bose kandi kitari cyo kimwe icyo ni nagomba guca mvuga nuko mu migambi yari yo muri opozisiyo canke iri ku butegetsi bogarukana icyo twokwita demokarasi interne hanyuma kandi bakagwana ari de bakamenya yuko muri de akenera abobjectifs. Rwoje kitse mu Burundi niyo kurandurana n'imigi wowe si yo bagomba kugira naba barundi abona bose arabazi yuko harabari mu mugambi nyene none mu kurandura iho cagenda umwe kandi bazi yuko igoye none mu 93 byagenze gute ikindi neza yuko bagiye hamwe bose kugira ngo barandurane n'imigi rero cyo nagomba kuvuga kandi tangaza kirimo kubona bashi batora abantu ze abakomiseri kuko ingendo yabo kugira rero iyo ngendo izohere nuko bazo barandura n'imigi ngasire kuba abantu bakanze hejuru ku gihugu.
Didasi ari mu izinga rya Mayotte ati birababaje kubona umugambwe CNDD-FDD wa mushaka kwikwegera ko byose
kuva mu 2005 batangura gutwara gushika n'ubu biraboneka ko uko iminsi hera niko bagenda bakomantaza umutima wo gukumirana mu butegetsi bwabo. Bagiye rero bagafuruguta ibintu iwabo mu mugambwe bagaheza bakabizana tabiganiriye ko n'abandi bashinga amateka cyane cyane nk'abajya ba CNL bagashaka ko bazana ibyabo bateguye kugira ngo babitamike abandi baheze bahezagire. Birumvikana ko umugambwe CNL ibikorwa nk'abijya ubitera umugongo murazi ko mu mandi heruka habanyidogo myinshi abantu hirya no hino bakavuga bati ujya mugwi nturi kurakora mu buryo koko bunywanisha Abarundi. Twari dukeneye rero umugwi uza ugakora ibikorwa ukabikora uko bye bari babitekanije bikiri yarusha bagakora ibikorwa Abarundi bose biyumvamo ko rero CNL ibikorwa nk'abijya ibitera umugongo njyewe ndabatahura kandi CNDD-FDD igihe cyose batazaba barisubira ko bagitwara gutyo mu buryo bwo gukumirana bakora ibintu ku nyungu zabo kumure atari inyungu z'igihugu nta tuzuba turiko turaja. Nibaza ko si n'aba CNL bonyine bobona uko barimo n'amashinga amateka n'Abarundi benshi badashyigikiye iyo ngendo.
Leonce ari mu Burundi ati biragoye kwizera umugwi wagiyeho amategeko adakurikijwe.
Umugwi by'ukuri ukomeye ushyigwaho hisunzwe amategeko agenga igihugu cyacu cy'u Burundi ariko kuntu uwo mugujyaho iko babikoze naho bari kubikora mu buryo ubu bisunga amategeko by'ukuri bagashyiraho abantu badaca izangondagonde bataremeka inkono abandi ariko bagakora igikorwa by'ukuri bisunze amategeko. Rero ko by'ukuri gakeza cyane byimazeyo umugambwe CNL uwo by'ukuri urubahiriza amategeko urabona yuko badashobora kujya mu bintu abarundi batamenya iyo bariko baraja niyo bariko barava kuko uri kuraraba ukuntu uwo mugu ugendaho ukuntu abo bantu batogwa by'ukuri ibintu biteye isoni aho abantu nk'abo batogwa babanje guca mu ngoro y'umugambwe twari igihugu uyu munsi aho bica bibonekana ko hariho umutegetsi umwe yavuze yuko umugambwe CNDD-FDD atari umugambwe w'igihugu n'urwaruka ndabona yuko uwo mugwi wagiyeho hatisunzwe amategeko atisunze ibwirizwa shingiro by'ukuri nk'uko uwo mugwi ushobora kujyaho ugatunganiriza abantu atandya wangura atavye kuraba mpinga yanje rero uwo mugwi kuntu wagiyeho n'ukuntu wari usanzwe uhari wakoze nta cyizere mbona nkanje kugwaruka uko uravye amategeko yawugendwe mu kugira abawushireho urumva n'ibintu umuntu ataza guha agaciro asaba abashinga amateka umugambo sane kwama bahagararira amasezerano yiharushe by'ukuri kwama batemera gutora ibintu biza gusubiza inyuma igihugu n'ukuri ndabashimira cyane byimazeyo ko muri hari igihe Imana izobona ko igihugu cyacu cy'u Burundi ikwiye kuramutswa indongozi z'ukuri zifata amategeko mategeko aza kubahiriza bose no funira akaguha abategetsi bari uyu munsi bibuke yuko aho bari hari abandi ko iyo bariko barakora bariko baratuma batera imitima mibi mu Barundi izi ntibazaba bakiriho bariko baratanga ubutumwa itameze neza mu gwaruka ruriho uyu munsi ejo bizuba rumumutswa igihugu muri kahise na kazoza by'ukuri nibarabe baze bashiraho ingingo cyangwa bafata amategeko yubahiriza abarundi bose
ego ari mu Burundi avuga ko amategeko niyaba yarakurikijwe mu ishigwaho rw'uwo mugwi nangorane zategerezwa gutera atabarundi borindira bakazobagayira cyangwa bakazobashimira ku byo bazaba bakoze ari muri Zambia ati mu ntwaro rusangi nta warakwiye gukumigwa
mu bisanzwe mu Burundi turavuga ko dufite demokrasi ariko nta demokrasi mbona dufite nta n'amakarakteristika ya demokrasi tubona mu ngingo zimwe zigize demokrasi ni nk'uko abanyagihugu abanyamigambwe abanyepolitiki abanyamashengero n'amashyirahamwe ategamiye inyungu za leta bose baraja hamwe mu gufata ingingo zerekeye igihugu si umugambo umwe cyangwa umugumwe utegereza kugirane ngo ufate izo ngingo zerekeye igihugu hama kuba umugambo umwe ari wari muri ayo matora yo gutora umugwi wo kuvugana ukuri no kunyuranisha Abarundi hanyuma kari ugira amatora wumva ngaho atari nko kugonyanga demokarasi n'ibwirizwa shingiro hanyuma ikikira kabiri muri demokrasi umuntu wese yiyumva akakwiye kwitoza mu kintu kiri cyose mu byerekeye leta abantu ntibacagurwa ahubwo umuntu wese yiyumva akakwiye kwitoza aritoza agatogwa cyangwa ntatogwa none kuba abantu barazanye abo bakeneye kubatogwa none aho harimo demokrasi umva kwabaye kwicagura abo bumva yuko bazo babwire icyo bakwiye kuvuga hanyuma nabo ari cyo bakora cyane aya hema kriteri baba barase kugira batora abo bantu ko havugwa yuko abo bari muri uwo mugwande berekana mabi yakorewe ubwoko bumwe none aho abantu umva ukuri kwabo kuri hehe cyangwa gitumye batogwa niki
Sever nayo ngo yari kwiye gukorera bose
mbona yuko menga babatora nyine batora aho bashaka uko bagira baze bavuga ibyo bashaka baze bababwira ibyo bakwiye kuvuga n'ibyo badakwiye kuvuga cyangwa bandanye bavuga ibyo bariko baravuga berekana amabi yakorewe ubwoko bumwe mu bisanzwe kuba abo babivuga nimba cyo barishyo nta kibi kirimo mugabo icyo tuzi icyo nk'abarundi turazi yuko mu Burundi nta bwoko bwera amabi yakorewe bose amabi yakoze bose umva harimo amahinyaho hanyuma ikindi nagomba kuvuga ku cyerekeye ukugene bahamagaye abashinga amateka ba CNL ibisanzwe harimo agahemo kandi nta no kubaha ko harimo kandi harimo no kubabwira ati kuba mwoza cyangwa ntimunze nta gisavanse bigira ntibifita kubaho no kutabaho nta gisavanse iriho bari bazi icyo bakoze icyo bafunditse kuko bari bazi nabo baza gutora ego je no voga mu bisanzwe muri ntuze ibyo yari matwa yabaye nta kuri kurimwo cyanyene n'umugu nyene ni systeme nkuko bayita nyene ni systeme nyene kene ko ikuma ho nyene ya systeme batora abo bazi nyene babari muri yo systeme
Mbere indazi chaziraguka Wahora jakumba tachara gaheba Wahora nyoka kwa chapati javuka Ingorane za chumuzo zime nyagute
Tuwanda lize kuri Clayton ari Kakuma Mugihugu cha Kenya asa umukuru w'igihugu kuraba Uvisata vyose akarenga nyoka habera akagakosora
Jangwa vitu nashira kubuga kwaba batoye nuko cyangwa nabanza kuvuga uyu mugwi severe akazi ukora cyangwa kabona ariko akanya kamwe kamwe je singona yuko ari wo waje kwiga na mahoro cyangwa ari wo watuma amacaci ahera ahubwo jye nabo nyine muri kimwe n'iwanjye no kandi ngo kongereza amacaci ariko ikintu nubwo kimwe hano kuba umukuru w'igihugu arakwiye kuba yokemura ukamagirisha kimura ibindi bibazo nuko ikintu nk'iki cyaba abandi bari ku ruhande bacayijyana inini bashaka kwigongera ko nabo nyine baza kubaraba babikunda cyane kubera nihagaba n'umunyigo ka mwana wa mama habayemo ka mwana wa mama abatari muri ka mwana wa mama urumva dushakagwa
Yanis ari mu Burundi natahuri gituma abari bagize umugwi Sever mu kingo giheze bagarukanwe kandi bari bamaze kwerekana ko bakore ruhande rumwe rw'abarundi.
Yimbaruka gato n'amahema mateka. Ese si no tintova ta kwitoye ko yari sanze hari bari bayiserukira ni babani nyene. Sheka zenda icyere ni otako. Amhari yageze ni meshi cyane. Umuntu adaharanira ubwiyunge bw'abanyagihugu umuntu adaharanira ineza y'igihugu kuko amajambo akoresha cyane ibintu ngo rusange ndibuka wewe yonyine icyaro cya senegal defide haca mu ntara zitandukanye genda aravuga ibi n'ibindi ko hazuba n'abandi ahantu hera hagati y'ubwoko bw'abahutu cyane ikibazo ariko sezeye wowe wari umugwi ujya kuzura Mugo kubumwe kwerekana ubwicinyi bwabaye cyane cyane ubwirinzi na kabiri nibwo yahagaze ko cyane akoberwa akari na kabiri kabaye mu yindi myaka umwanya tiwari umwanya w'ikino kinjana mu Burundi ko bari guhagara ku kintu cy'ubwoko bumwe ngo hafi ubwo kikini kini eka wari umwanya wo kubumwa imitima y'abarundi babuze batandukanye mu bwoko butandukanye icyo gihe rero kazeye nta na rimwe yigeze yerekana ko afise umuntu mu mediyatera w'imigwi itandukanye abarundi yaburiye ababo mu bihe bitandukanye igihugu cyagiye kiracamo we yagiye ahagarara umuntu hagati y'ubwoko bumwe bw'abahutu
Yanis aranegura kandi n'inyifato y'umukuru w'inama nshingamateka mu gikorwa cyo gutora abagize CVR
irateye isoni uyu munsi namushinga mateka yoyo bihagaragara uri kumvira uwaserukira rekara koresha imvugo kayitse kuganje tukuvuga abantu ushobora kukivuga ko hariho deba yarafise bakiriza gutinya ahubwo yarakana abashinyaguriza canke abatekereza ko afise ivyabo baza kwemeza ariko kubera ukuri n'ijambo bari basanganwe baranga kwinjira kwa kwanza kwinjira ivyo nivyo niyo n'amashinga mariya tuba dukeneye ikaja mu kwaha kwaba n'abandi rero vyo namugaziye iyi nama nshinga mateka yari yambitse ibara n'igisho vy'abanyagihugu ntiyariko kubona yari gusubiza perezida Habyarimana yicariye ntiyari kongera gusubizaho umugwi nyene kuko uwo mugwi bari kuraba n'aba bantu bafise ubuntu bafise dignite n'aba bantu badaharanira inyungu zabo baharanira inyungu z'abanyagihugu babatoye kuko umwanya ni mutoyi barasigaje kugira ngo umurongo avuga ngo kurondera amajwi none batoza ko tubabona mu madeba atandukanye bariko barayigana teka atandukanye ugasanga bariko barashacoba imbere y'umukuru w'inama nshinga mateka akabatera ubwoba butandukanye bateka icyo bavuga cyo bemeza bakomeye bakabyemera uko nyine burya ntibemerewe nze ku nyobozi babo haranira inyungu z'abanyagihugu babatoye bareke gushacoba kuko aguharanira amaronko uharanira ubuntu nicyo kintu tuba tubiteze ko hama je nkakingurukira nshinga amateka ya Douglas arabanza yari nahise nitandikwa ku bwanjye baduke ndabuze ko umunyagihugu akwiye kubaho mu bwigenge bwiwe muri demokarasi ntitwari kubaho umwe adeyico yavuze yari kuba ku mabutayibonye icyo kimwe ariko biratunze cyane uwo mu bwigenge nacyo ndabiteze ko n'igitore nuko bari gusamburwa bakaza umugunga abanyagihugu severe severe yitwarwa na ndayicariye habe na gato iyo bayiha abantu bafite ubuntu muri kiliziya gatolika amadini atandukanye bafite amashyira y'amadini atandukanye hari abantu b'inararibonye bazi kashi gatandukanye bareke guhagarara ku moko amwe bareke kwereka n'amoko yabuzeye n'ayandi
kadi ari muri Sudani yepfo ati kudakurikiza amategeko mu bisata bitandukanye by'igihugu nta cyiza kirimwo
bitangaje na gatoyi mu gihugu cy'u Burundi ibyo ni ibintu bisanzwe tumenyereye rero biturega biratangaza umuntu byatanguye kuva kera byabaye ibibazo gatamundi byatangaza cyane ngo bishyire umutima wiwe ku ntebe hajya wicaragurika cyangwa se mbanguze neza ya gusa kimwe nuko tuzi kuva u Burundi ngirabwoba bwarabayeho cyangwa kuva aho bitanguriye jyewe ndabibone 2015 amategeko agenga igihugu byose yaciye aho nyangwa yaciye avaho nta tegeko n'umunsi rikigenga igihugu umwe icyo yiyumviye n'icyo akora uwo uri hari icyo yiyumviye n'icyo akora ariko rero ibyo ntabwo byatangaza ahubwo amategeko yarahunyanzwe ingingo zarahunyanzwe abanyagihugu barakinyijwe abanyagihugu barishwe biturutse kuyoreka CNDD-FDD biturutse ku bubegitu bwa leta dufise uno munsi rero ntibitangaje kumva ko baba bacoye abashingamateka batabyumvikanye ko bari mu njyane batabyize ko ngo babikorere ntegeranye nk'uko bene bari basanzwe babazi bari basanzwe babanye ariko nk'ugwaruka cangaruka nkasaba wiyemeje fasha abarundi bari mu marira bari mu magorwa agatogwasi kwatohemuka kuko natwe turi inyuma turabona ingene biriko biragenda turugwaruka tugwa Burundi ibintu turabibona n'umunsi nibo ejo ni twebwe umugezi urakama mumvura ukongera ugatora rero bamenye ko n'ubwatsi buguma ukabisa ubundi kandi bamenye igiti bari kuno munsi ko cyari cy'abandi
tubibutse ko itegeko ryo mu 2014 risubiramo ingene umugwi severe ukora ritegekanya ko severe utohoza ku mabi yabaye mu Burundi kuva muri Ruhuma umwaka w'1985 na 1985 gushika muri Kigarama mu 2008. ikiganiro ndafite ijambo kigarukiye cyashimikiye ku matora yabagiye kubandanya ikiringo gishasha cy'umugwi sever hari wavuze ko atangorane abona mu buryo abagize uwo mugwi batowe hari abandi bavuze ko batanezerejwe nuko byagenze bagatera ibyatsi ico bise ikumira mwakoze mwese mwateze amatwi ikiganiro tubifurije kuroranirwa
cari ikiganiro ndafite ijambo mushikirizwa na radio inzamba agateka kawo.